mwabandanya mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye kuri uyu munsi wa gatanu, muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, kumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi, naye mu Rwanda ni kuri FM 104.3.
Hanyuma rero ubu aka kana kari hanze, ako kari hanze. Hanyuma rero tuge tubaye turi mu nzu, twagiye twumva uruntu rugwa ko bibati ruturika gusa ntikwawe nyine ko hari ku munsi w'isoko.
Abo n'abanyagihugu bari ahaturikiye grenade ku mutumba wa Rushubi muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi mu Burundi, hari ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu. Inkuru cyo kimwe n'izindi zirimo aho igipolisi cy'u Rwanda catanguje uruhigi rw'ingona zimaze iminsi zica abanyagihugu ni mukanya mu makuru yo mu biyaga binini. Imbere yaho Rosine Munezero abashikirize yavugwa hirya no hino ku isi. Rosine,
urakoze Aloise. Mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere ku mugabane wa Afrika. Aho muri Tanzania, ishyirahamwe rikomeye ry'abaharanira agateka akazi na muntu mu gihugu cya Tanzania ryaneguye leta kuri uyu wa kane, bivuye ku itotezwa ry'abashingamateka batatu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahagaritswe mu ndwi iheze. Mu itangazo ryasohowe n'iryo shyirahamwe, rivuga ko ihagarikwa ry'abashingamateka batavuga rumwe n'ubutegetsi ricyoza uburenganzira bwa politike n'agateka akazi na muntu mu gihugu, aho politike ifatiye ku migambwe myinshi yubahirizwa n'ibwirizwa shingiro. Ku munsi wa kabiri, Tundurisu, umushingamateka atavuga rumwe n'ubutegetsi, yarahagaritswe yagirizwa ko yatutse umukuru w'igihugu cya Tanzania John Magufuli. Iri ribaye rya gatandatu Lisu ahagarikwa muri uyu mwaka. Tundurisu ni umushingamateka akongera akaba n'icyegera cy'umuyobozi w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema. Ishyirahamwe ry'abaharanira agateka akazi na muntu muri Tanzania ryasabye leta kubahiriza uburenganzira bw'imigambwe yose mu byerekeye kurangura imirimo yayo. Muri Angola, umurwi ugiye gutunganya amatora watangaje kuri uyu wa kane ko mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uyu wa kane, umugambwe MPLA ufise ibice birenga 64 ku ijana vy'amajwi. Ivyavuye muri ayo matora vyatangajwe n'umuvugizi w'uyo murwi Julia Ferreira, aho yavuze ko umugambwe MPLA uza imbere mu biharuro vyavuye mu ntara zigize Angola uko ari 18. Ibiharuro vyavuye muri ayo matora ku mugwa mukuru wa Angola i Luanda bishobora guhinduka bivuye ko icyo gisagara kigwiriyemo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi UNITA usanzwe ari wo ukomeye mu ruhande rw'abatavuga rumwe na leta, uvuga ko ibyo biharuro binyuranye n'ibyo umurwi wayo wabo ufise. Ni mu gihe ibiharuro byatangajwe byerekana ko uwo mugambwe waronse ibice 24 ku ijana by'amajwi. Yamara uwo mugambwe uvuga ko bazotekana gushika ibyavuye matora byose bitangajwe. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu muri Sudani y'Epfo, Nicolas Hesom, yatangaje ko ari hamwe ingorane zugarije icyo gihugu zidatorewe umuti mbere y'uko amatora atunganijwe kuba mu mwaka uza. Igihugu gishobora kubamwo intureka zikomeye. Ibyo Hesom yabivugiye mu nama y'umutekano ya ONU kuri uyu wa kane, aho yavuze kandi ko icyo gihugu kirimo intambara mu micungararo itandukanye yacyo, cyo kimwe n'umutekano muke urangwa mu gihugu cyose. Ni mu gihe mu kwezi kwa gatanu leta irongowe na Perezida Salva Kiir yari yatangaje ko itanze agahengwe kandi ko igiye kurekura abanyororo, yamara ko atana kimwe cyakozwe kandi ko abasirikare babandanije kugwanira mu karere ka Onil. Yahisom yatangaje ko hakigoro ko gusubiza hamwe katangajwe na leta irongowe na Perezida Kiir kabaye ako majambo gusa. Avuga ko ibibazo byugarije ico gihugu vyongereza amacakubiri kandi ko bishobora kongereza intureka bikazobangamira amatora atekanijwe kuba mu mwaka uza. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cya Togo rwasavye ko haba imyiyerekano ku murwa mukuru w'icyo gihugu Irome ku itariki ya 31 z'uku kwezi k'umunani mu ntumbero yo gusaba ko inzego za politike zotunganywa gushasha. Ubwo runani rusaba kandi irekurwa ry'abantu bahagaritswe ku itariki ya 19 z'uku kwezi k'umunani igihe bariko bagira imyerekano yakandamijwe mu bisagara bitari bike by'igihugu. Ugo runani rwisunze ivyipfuzo vy'abanyagihugu rwishinze gushira ingufu hamwe mu rugamba rwo guhabuza igihugu cya Togo. Ruvuga ko rwiyemeje kuvugana n'indi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu n'abantu bose bakunda igihugu mu ntumbero yo guha ingufu kurushiriza umuhari ujejwe guhabuza abanyagihugu. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta muri Togo rusaba kandi ko haba amatohoza yigenga kubakoze ubwicanyi mu myerekano yabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Abantu babiri bakaba barasize ubuzima muri iyo myerekano. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis yangendeye kuri uyu wa kane igihugu cya Ukraine mu gihe leta irongowe na Perezida Donald Trump imaze iminsi iriko iriga ku kibazo kijyanye no guha ibirwanisho icyo gihugu cyugarijwe n'intambara. Ku bijyanye n'uko igihugu cy'Uburusiya gishobora gufata icyo gikorwa nk'agasotoro, Mattis ayavuze ko ibirwanisho byo kwikingira bidasotora atari mu gihe utanguye intambara. Mu kiganiro Mattis ari kumwe na Perezida Petro Poroshenko wa Ukraine bahaye abamenyeshamakuru, Perezida Poroshenko ntacyo yavuze ku bijyanye n'igihe ibyo birwanisho bizoshika muri icyo gihugu. Yavuze yamara ko ibyo birwanisho bizokoreshwa ari hamwe Uburusiya bufasha ingingo yo gutera abasirikare ba Ukraine canke ubutaka bwiwe. Jim Mattis yatangaje ko Amerika yiyemeje gushyigikira igihugu cya Ukraine kandi ko batazokwemera ko Uburusiya busubira kwigarurira akarere k'uburaruko bw'icyo gihugu. Yongeye avuga ko Uburusiya buriko burarondera gushinga ku nguvu imipaka mpuzamakungu kandi ko ivyo bizotuma ibihano vya Amerika ku Burusiya bidakurwaho atari hamwe Uburusiya buhinduye ingendo.
Hayi ara makuru ya no hino kwisi imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda turi no kurubuga rwa internet we zitatu radio yacu VOA akadomo kome. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi, hari abana batatu b'abahungu bakomerekejwe na grenade kumugoroba ku munsi wa gatatu aho bariko barayikinisha baragiye bitungwa ku mutumba wa Rushubi komine Butaganzwa intara ya Ruyigi ni mu Burundi. Icyo gisasu ntezwa ntoki bari bagitoye mu ishamba ryo kuri uyo mutumba. Ibindi kuri inkuru tubishikirizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Sabimana.
Hari ku mutumba wa Rushubi zone muriza komine Butaganzwa intara ya Ruyigi aho abana b'abahungu batatu igihe cy'isaha 12 batora ico bisi icuma c'imodoka sinyo kwizera w'imyaka 13 niwe yagitoye ubwa mbere aratubwira uko vyagenze. Twamusanze ari karavurirwa ku ivuriro rito ryahitwe Muriza.
Ndari ndagiye impene impene zarakine ica ndarubona hanyuma cyaturagirana nabo hanyuma cyaratembagara rucyaraturika.
Ukirubona wiyumviriye ko ari gigi
umenga ni icyuma cy'imodoka gari gitembagaye kwari turagiye
ntiwagicokoje. Hafashimana Trezor w'imyaka 5 nawe nyene ari mu bakomeretse yatubwiye uko vyaje.
Twabonye kizana kipfana hiyo hari ya rupuru acekije yari karagifundura kice kiramukorokana acekije kiraturika.
Mfayo kugumya Manuelina ni mama wa Alexi niyo kwizera nyene ukinisha ico gisasu.
Gatako turitegwa tukoma tuje ahantu hanyuma rero ubu aka kana kari hanze ako kari hanze hanyuma rero tuge twaye turi mu nzu twagiye twumva uruntu rwa kubibati ruturika gusa ntitwawe nyene ko hari ku munsi w'isoko rero tuguye mu gahundu nyene tubona tisira iraduhereye ko twaciye nyene mugenzi wanjye ashasohoka cyabaza ati ndagaye ibi bintu nibiki bibaye nibiki rero abo banyisoko baciye bavuga bati n'urya mwana aciye yiruka yarafise ikintu mu minwe kiramukorokanye giciye gitembagara none rero nimufata urya mwana.
Mbega mu nyuma vyavuye bigenda gute?
Hanyuma rero niho mugenzi wanjye abibona gute cyavuga ati yo nimufate mu mwambura impunzu uriho yambaye muce mu muntu bikira ngaha uyu nawe kandi yari karapfa cyane biteye ubwoba cyane ndamubwira ati ahubwo munyarakase ariho twirukane kwa muganga baradupfana kuko bikoraga amaraso menshi. Hanyuma rero niho baca badufasha abantu tujya kwa muganga n'uyu rero niwe we yaje mu nyuma hama nawe nyine arapfa mwashaka kwa muganga.
Ina bucumi Odeta umubanyi w'ahaturika ico kisasu ati ibigwanisho biracari mu micungararo yaho tubaye
twarigeze kukira abahandi hantu duriko turarima dusanga bakisiza ahantu mu kinyamavuta hama turahamagara rera bo twari kumwe mu ishira hamwe bakuru bacyo bishira hamwe tujya tubabwira ati ngo murabe kino kintu tiyo murahatswe tiyo mukubita kwisuka ati ngaha twese twari kuba tuyogeye hama rero basanga mbere ngo no gutega kirateze twaciye duhamagara cyo kumutekano ngaha baraza kugitegura bacyo baragitwara ku biro.
Petero Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi aremeza mu makuru agasaba abavyeyi kubuza abana gukinisha ikintu cyose giteye amakenga ahubwo bagahamagara inzego z'umutekano. Imuriza Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Burundi kandi mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa kane haratunganijwe inama yo kunagura umugwi w'amaho ujeje gukinga ibiza n'impanuka. Muri iyo ntara ikunze guhura n'ibiza by'inzara n'uruzuba, buramatari wayo asaba abafasha kwiga n'ingene bokwitegurira kwakira abahunguka n'abirukanwa mu bihugu bibanyi kugira ntibahure n'ingorane zo kubaho. Iyi nkuru nayo tuyibaze mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Yugurura inama y'abagize umugwi w'amaho ujejwe guhangana n'ibiza no gukinga impanuka. Melikiyoro na nkaho mbabura matari w'intara ya Kirundo yavuze ko ibiza bikunze gushikira intara ya Kirundo ari byinshi. Uno munsi buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko ikibazo cy'abahunguka n'abirukanwa mu bihugu bibanyi navyo nyene biri mu bibazo bihanze intara arongoye.
Bimwe bimwe burabizi sino byasindangire nuru ruzuba n'abantu barimo barahunguka n'abantu bariko barirukanwa nabo kugwaruka kumba nkugwaruka rurenga abana bataye nk'amashure. Turabye rero ibi bibazo biri mu ntara yacu kandi bikunda kwisubiriza kenshi. Twatumye ko mu byukuri iyi nama ku rwego rw'intara rujejwe gukingira impanuka mu ntumbero yo kwigira hamwe ingene twonagura urwego ibimpeje kuvuga turunagure umwe wese ahari avuga ati icyo shika cyose no kora iki n'iki n'iki n'iki.
Kuri ibyo Melikiyoro na nkawomba asaba abagize uwo mugwi wagutse gushyiraho igitabo cy'integuro y'ibizokogwa ni mu ntumbero yo gukinga impanuka hamwe no guhangana n'ibiza.
Natwe uyu mugambi uradusaba igitabo integuro plan de contingence plan yofasha gukinga hagize ikintu gishika mbega abo bantu baje bahunguka bakeneye amabido yo kuva amazi banywa. Ninde muri twebwe yoduhaye amabido cyakare tubasabe rero mudufashe ni mu nteguro y'ico gitabo uwo mugambi urimwo ugutegura n'ukuntu twotegekanya kugira ngo dufashe abushikirwa n'ibiza.
Abagize uwo mugwe biyemeje byihuta guhinyanyura igitabo cyari kiyasanzwe igitabo kirimo integuro y'ivyokogwa mu guhangana n'ibiza no gukinga impanuka. Isidore niyo nkuru aserukira igisata kiraba iterambere ry'abanyagihugu mu ntara ya Kirundo.
Icyo gitabo tuzohinyanyura kiba kirimo ubuzima bwose bw'intara turaba ibikenewe byose kugira ari cyiza giteye cyangwa nk'ibitubona n'imbere yacu tube twabitegekanije. Aho rero muvyo tuzohinyanyura ni bimwe nari navuze ati urgence yari hari muri mu 2012 ubu itakiri priorite rero ubu caturaba igihe turimo n'ama priorite n'ibibazo bimwe bimwe turimo nivyo tuzosha dutegura. Tuzoba twatumiye imigwi yose n'ama commune yose yahamagawe tuvyigire hamwe ubuzima bwose bwa commune n'ibibazo tubona imbere bishobora kuba nk'uko bitoba mugabo twebwe twabiteguye tukabona n'inyishu twoshatubitorera n'ingoga.
Muri bishasha byitezwe muri ico gitabo ni kibazo cyo kwiga ingene ho kwakirwa abahunguka nabirukanwa
n'iki cy'abahunguka turakibona kubera kiri tuzogishiramo kubera turavye ivyo tumaze mu iminsi abantu barabibari habirukanwa hariho nabashaka gutaha tugasanga ntidufise aho tubakirira mugabo intara baragerageza bakabakira kandi bakabafungurira byose nta ngorane bagira mugabo twabiteguye mu ntara ni priorite buramatari yaradusavye ko twoshiramo
amashira hamwe impoza makungu abiri akorera mu ntara ya Kirundo yiyemeje byihuta gutanga uburyo kugira icyo gitabo cy'integuro byo gukinga ibiza n'impanuka kiboneke ayo mashyira hamwe nayo akaba ari Concern Worldwide na Norwegian Church Aid mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuve mu Burundi mu Rwanda naho igipolisi cy'u Rwanda ejo ku munsi wa kane cyaratanguje uburyo budasanzwe bwo guhiga bukware ingona ziba mu ruzi rwa Nyabarongo zimaze iminsi zica abanyagihugu ingona imwe niyo yishwe irashwe umumesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yari yishikiye mu karere ka Kamonyi ahiciwe iyo ngona
Turi ku nkombe z'umugezi wa Nyabarongo umwe mu baturage bo mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda arereka ijwi rya Amerika uducingwana zikunze kugaragaramo ku nkombe za Nyabarongo ni nyuma yaho kuri uyu wa kane hagana mu masaha ya saa sita z'amanywa hamenyekanye amakuru ko igipolisi cy'u Rwanda kishe kirashe ingona imwe mu mukwabu udasanzwe cyatangije wo guhiga bukware ingona muri Nyabarongo ibikoko muri iyi minsi birarya bya hato na hato abaturage bajya kuvoma amazi muri Nyabarongo ari nayo ntandaro yo kubihiga umwe mu baturage wabonye uko igikorwa cyo kwica ingona cyagenze yeretse ijwi rya Amerika umutego igipolisi cyateze ingona iwugwamo babona kuyica bayirasha amasasa atatu
bari bateze mbese uno w'umusesirano kinjiramo gutyo niwe rero bari bateze yinjiramo yinjiyemo niko gufatwa ahangaha naha gutyo ntabwo ari bya bintu byo mu kanwa byabo bategesha byayifashe no hariya hari undi mutego umeze nk'uyu nguyu nk'uyu wayifashe nawo hariya urahateze urahari ariko wowe ntabwo urafata ariko hafashe uyu nguyu
yafashwe mu kihe gice
yafashwe mu ijosi ifatwa na hano mu maha bayirasiye ahangaha bamaje kuyirasira ahangaha bahita bayikurira hariya hakurya hari hakurya bageze yibonaniyo batagira abakoze abantu umunani bari batwaye ni bari kuyiterura
hano ni mu mazi bayigejeje hakurya hariya bigeze bite
bazanye ubwato barayikurura bayijyanayo ubwato bwabo
abatuye ku Kamonyi bageze kuri iyi ngona igipolisi kitarayirasa bemereye ijwi rya Amerika ko iyi ngona yapfuye irashwe n'igipolisi kandi ko ikigwa mu mutego byari bigoye kuyegera kuko yahumaga cyane
ebana yahumaga ikatogo tukavuga ati none hano hantu ni ibiki bibaye
cyo waguma se mwese mukagwirirana
dekada
uko twaje twataho kubiri tutabimenyereye namwe mutabimenyereye twabafata tukabahumuriza ati mugindire twitaye ariko uje ugasanga yafashwa ahangaha Romagawa ibera na 88 ariko bavuga ati nyansubye ati yahada. Cyo tukaza tukirebera tukita.
Kubera uburyo abatuye ku Kamonyi bavoma amazi yanduye ya Nyabarongo, bo bemeza ko ingona ari umunyanyagiro muri uyu mugezi, barasanga kuba barashe ingona imwe ubwa byari nka gatonyanga mu nyanja, barabifata nk'umugambo utazashoboka burundu.
Inyi ingona mu ruzi ni nyinshi pe, ntakirakorwa. Kandi n'abapolisi ntaje kuzimara. N'ejo hari barwafata ibindi, irabacika. Hari ifofata ibindi irabacika. Uko nigende mbitekereza mu bwenge bwanjye bafite nk'ukuntu Nyabarongo bayobye n'urugero bataka gapandi izo ni guhera ngaho atoyobe ijye handi none bakayigwa ayo maze hanga bakakuramo ntigwasha kuzica none bagafata izi ahandi bakanyuza ahandi zitari kuko gufata ingona imwe bamaze icyumwe bazihiga none bafashe ingona imwe urumva hagombye gufata ingona we na 30 koko ku munsi yutembere neza uri mu kera uje ntago wazibona ariko twe tuhaturi buri munsi ntushakura ntabo nyigona nk'icu
aho barasiyingona mu murenge wa Rugarika kukamonya baturage beretse ijwi rya Amerika ho igipolisi cyacukuye kikakura magi yayo bavuga ko abarirwa muri 47 aya magi manini yanagaragaye ku mafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaraho n'umuvugizi w'igipolisi mu mujyi wa Kigali Superintendent Emmanuel Hitayezu hafa aho hanagaragara indi mitego bateze ingona n'ibiti bibiri by'inturusi bishinze biteganye hafi y'umugezi bizengurutse n'imikwege ku buryo ingona iva ku nkombe yerekeza mu ruzi ikaba yagwamo twashatse ibindi kuri iyi nkuru maze duhamagaye umuvugizi w'igipolisi mu mujyi wa Kigali twizeza ko twongera kuvugana nyuma y'iminota 5 maze inshuro zose twamuhamagaye ntiyitaba gusa ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu Superintendent Hitayezu yabitangarije ko batangije umugambi wo kwiciza ingona muri Nyabarongo kuko zari zibangamiye abaturage yemeje ko ari umugambi uzakomeza ku rundi ruhande ariko uyu mugambi w'igipolisi cy'u Rwanda uhabanye n'amasezerano yo gukingira ibidukikije kugeza ubu abaturage baracyavoma ibiroha muri Nyabarongo batitaye ku mubare w'abamaze kuribwa n'ingona baravuga ko gukomeza kwishyira urupfu barubona ari amaburakindi
turahatekesha turayamesesha ibintu byose bikorwa n'aya mazi turanayanywa mwese ko n'ayandi mazi tugira
ingona zirarya abantu namwe murakomeza kuvoma aya mazi si ukwiyahura
nsaba kugira ngo ubuzima bwawe bubure amazi nyine urupfu ruba rurimo ariko noneho nako nitwabigenza kuko n'ayandi twabonye
abanyeshuri bari buve kwiga bakaza bakarya
Wamara
umunsi wose utavomye ngo uteke abanyeshuri barazva ku ishuri bakaza bakarya
aya mazi niyo dukoresha imirimo yose turavoma tugateka tukamesa tukuhira amatungo buri kimwe cyose nta handi mazi tugira
muranayanywa
turanywa nyine neza twanywe
murateka siyo mujya kuyanywa
tuyanyweraho
na sironayo bashyiraho
se bazabibonera umwanya
ari waho uhura n'ingona nzima
oya uno munsi nibwo nayibonye nanjye ariko nazaga nkadahubwo nyine urumva nadahaga hejuru y'urupfu ntagira imana nkabona ndatashye itamfashe
uzasubiramo sugo bizagenda
ndese nzabigenza gute
uyu mugezi ku ruhande rwa Kabunyu ubonye umuturage ajya kuvoma avuga ko agiye muri muhebe n'akazina babuhaye abashaka gusobanura ko ubwo mu muryango we bashobora kuba bamuheba
impamvu tuhita muri muhebe genda wihebye cyangwa wa muhebye ni muri muhebe ahangaha nuko tujyamo ingoni igahita igutwara ubu surabona abantu barimo barapfa nawe ugiye kudaha amazi yo kunywa burasa urabona ari ubuzima arimo kwishakira
abaturage bagasanga ikiruta ari ukubona amazi kuruta kwica ingona
twebwe nk'icyo umunyabukungu wadukorera muzikora ubuvugizi tubona amazi nicyo kintu tubasaba nta kindi ubuvugizi nibwo bwa mbere
kuwa kabiri w'iki cyumweru minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangarije ijwi rya Amerika ko ubutegetsi buzatangira kugeza amazi meza kuri aba bibasiwe n'ingona mu kwezi gutaha kwa cyenda muri uyu mwaka wa 2017 ku ruhande rw'akarere ka Nyarugenge Mageragere mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali harabarurwa abaturage batatu bamaze kuribwa n'ingona bavoma Nyabarungu mu gihe kukamonyi bahana imbibe nabo babarura bagera kuri babiri bariwe n'ingona aha bagira ubusa ijwi rya Amerika kukamonyi mu majyepfo y'u Rwanda
Rwanda kandi muri sekiteri ya Mudende mu karere ka Rubavu haravuga urupfu rw'umukobwa w'imyaka 23 yishwa n'igiwe mu ishyamba rya Mudende bane mu bakekwa muri ubwo bwicanyi baratawe muri yompi Claude Ganza munyamagana adufitiye idonido ry'inkuru
mu masaha ya saa 10 n'igice z'umugoroba wo kuri uwa gatatu nibwo hamenyekanye inkuru ibabaje y'urupfu rw'umwana w'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko yicuye mu ishyamba rya Mudende riherereye mu kagari ka Kanyondo ubwo yari yagiye guca mu mishingiriro yishwa n'igishugu igitambaro yari afite umwana uri mu kigero cy'imyaka 10 wari uragiye ihene hafi y'iryo shyamba niwe watanze amakuru yahereweho maze abagera kuri bane bakekwaho ubwo bwicanyi batabwa muri yombi Jean Bosco Rwibasirano umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mudende
abakekwa ko bamwishe hari umwana wari uragiye ihene yavuze ko abantu bamugezeho batatu bamubaza mbese ngo bumvise umuntu utabaza bamugezeho tugize imana abo bantu batubwiye turabashakisha tubasha kubafata mu gihe cya saa 12 n'igice z'umugoroba bashikirijwe polisi ubu bakaba kuri sitasiyo ya Gisenyi kubwo by'ubuzi bwa nabi ntabwo ari bwo bwa mbere byaba bibaye ariko muri uyu mwaka navuga ko ari ubwa mbere biheruka mu mwaka ushize aho batemaga inka ariko haje kugira abafatwa kuva icyo gihe bisa nk'ibicitse n'agahoma mu rwanda byagarutse muri iki gihe byameze nk'umwaka bidaheruka
urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa rwateje urujijo kuko batatu muri bane bahise batabwa muri yombi bakekwaho kumwivugana bafitanye isano ya bugufi nyakwigendera biravugwa ko umwe ari se wabundi akaba muramu we ndetse hakabamo n'umwisenge neza we Enias Serugendo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kanyondo uyu mwari yari atuyemo ari naho yiciwe arasobanura impamvu aribo bahise batabwa muri yombi.
Ikintu umuntu ashobora kwibaza kuba umuntu yapfiriye bugufi bw'ahantu hanyuma ugasanga abafitanye amasano bari bugufi yaho ngaho, ibyo navyo ni bimwe mu byaduteye kuba dushobora kuba twashakira igisubizo, kuko nta wakwibaza niba bari basezeranye kwahurira kandi hari n'umuvandimwe wabo ushobora kuba guye bugufi yaho ngaho. Icyo cyatumye ibangombwa ko nabo bafatwa. Ikigaragara cyo bafashwe atari uko bari baje gutabara, kuko uwatanze amakuru uwo mwana yayatanze avuga abo bantu ariko bahabaye mbere urupfu rw'uwo muntu rutaramenyekana.
Umuryango wa nyakwigendera uvuga ko nubwo abakekwa ari abafitanye isano ya hafi nawe ariko nta makimbirane yari ari mu muryango. Nyina umubyara ntarabasha kuvuga ariko navuganye na nyirakuru.
Tuyangaha batuye hariya ariko ntabyo narinzi.
Ibibazo by'amakimbirane ntabihari.
Ntabyo narinzi pe mu muryango. Sinibaza ukuntu abakuru bananiwe kugirana amakimbirane ahubwo abana akaba aribo bayagira. Ntitubimenye turi bakuru. Haba mu bakobwa b'urubyiruko, mu badamu no mu bakecuru, yacuruza igihe cyo gucuruza. Nta muntu yimaga ibyo kurya ngo yanze kumwindika cyagiye kumwishyuza arayabuza mu DNA.
Ishyamba yiciwemo riri muri metero nk'ivuye ku kigo cya gisirikare cya Mudende. Ni ishyamba rikunze kwifashishwa bacamo imishingiriro, ariko hari ubutumwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kanyundo atanga ku barituriye.
Ubutumwa twabaha ni uko ririya shyamba ryamaze kuba inzitane ku buryo n'inyamaswa n'utakwicwa n'inyamaswa zamugirira nabi. Bitari byiza ko umuntu yakwinjiramo ari umwe, ahubwo bajya barigendamo ariko barenze babiri. Ikindi no gukurikirana kumenya niba hashobora kuba hari amakimbirane ari mu miryango, ibyo bakajya batangira amakuru ku gihe kugira ngo tubikurikirane.
Nyuma y'uko umurambo uvanywe mu bitaro aho wari wagiye gupimirwa mu bitaro bya Kijote washinguye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, iperereza riracyakomeje ngo hamenyekane uwaba yamwishe. Mu Rwanda icyaha cyo kwica umuntu bigambiriye gihanishwa igifungo cya burundu. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Kubgaha Radio ya Amerika.
Imubandanya mwumviriza nti Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Ubu naho nimwumvirize ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Mu rugendo aherutse kugira mu gihugu cyashira icyegera cya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence, yarahayagije ugukorera hamwe n'imigenderanire ya kivandimwe hagati ya Amerika na Shiri. Mu byo yavuze ko Shiri ari akarorero k'ubwigenge mu karere ko mu burengero bw'isi, icyegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence yavuze ko iterambere mu butunzi rya Shiri ryotegerezwa kubera akarorero ibindi bihugu mu karere ko muri Amerika mu manuko, mu mugambi wo gushyiraho ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga kugira bitume haba iterambere ku banyagihugu muri ako karere. Yavuze ko igihugu cya Shiri cisunze ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga mu byatumye abanyagihugu baho babaho mu bwigenge muri rusange. Mike Pence yongeye avuga ko imigenderanire ikomeye mu by'ubudandaji hagati ya Amerika na Shiri ari ivyibonekeza. Ubudandaji hagati y'ivyo bihugu bibiri mu mwaka wa 2016 bwarenze agaciro k'imiliyaridi 20 y'amadolari y'Abanyamerika. Ivyo vyafatiye cane cane ku masezerano y'uruja n'uruza atandambamye mu by'ubudandaji yatewe ku gikumu hagati ya Amerika na Shiri mu mwaka wa 2004. Igihugu ca Shiri gikorana na Amerika mu vyerekeye gukomeza umutekano mu karere ka Amerika, cane cane mu karere ka Amerika yo hagati. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ari kumwe na Perezida wa Shiri Michel Bachelet, icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence yarahayagije kandi igihugu ca Shiri kuba cashigikiye Amerika mu gihe Amerika ihanganye n'agasomborozo ka Koreya ya Ruguru. Yasavye yamarashiri gukora kurushiriza mu gikorwa cyo gukumira Koreya ya Ruguru no guhagarika imigenderanire yose n'icyo gihugu. Mike Pence yarashimiye ubuyobozi bw'igihugu cya Shiri mu kwifatanya n'abanyavenezuela no kwiyamiriza intwaro ya Perezida Nicolas Maduro. Yatangaje ko Amerika izobandanya kuremera icyo gihugu ikoresheje uburyo butandukanye gushika demokrasi igarutse muri Venezuela. Yatangaje ko yishimiye ko Amerika ikoranye n'ibindi bihugu bicuditse mu karere ka Amerika mu manuko bazoshika kunyishu ikiye mu mahoro ku bibazo vyugarije abanyavenezuela. Amerika irashima imigenderanire ikomeye ya kivandimwe ifitaniye n'igihugu cya Shiri. Icegera cya Perezida wa Amerika Mike Pence amenyesha ko Amerika na Shiri bizobandanya gukorera hamwe kugira bishike ku iterambere rikomeye ku banyagihugu b'ivyo bihugu bibiri n'abanyagihugu bo mu karere kose ka Amerika.
Iyo ryari jambo ribashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, aha niho rangirije ibiganiro byo muri aka gatondo. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Aloyse Bigirimana kuri mikro. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Rosine Munezero.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.